Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi, ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi kwa gatatu itariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 hano muri studio 17 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi.
Inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi murumva rero yuko abamweza ko arabategetse umugambwe naza yuko bafise uruhara ruto ni uravye umugambwe n'utunganije abategetse rero bakomeye babaho umugambwe uko n'umugambwe w'abanyagihugu. Inama y'abanyagihugu murumva yuko abanyagihugu bose babangana muri uwo mugambwe.
Uyo ni Edouard Nduwimana, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato.
Abakuru tuyahere mu nyanja ya Mediterane habera makuba akomeye cyane, umubare w'abantu bahapfira uteye ubwoba rwose, kandi biravugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abo bantu baba bashaka kwambuka mu buryo bw'amagendo banyuza kenshi muri Libya bajya gushaka imibereho mu Burayi, cyane cyane bambukiye mu Butaliyani. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka kugeza uyu munsi turi kuvuga ibi, OIM no kuvuga umuryango mpuzamahanga wita kubimukira imaze kubarura abantu barenga 500 barohamye bakubye inshuro 5 abapfiriye muri Mediterane mu mezi ane ya mbere y'umwaka ushize. Naho umuryango Save the Children uvuga ko muri abo bantu barohamye abenshi ari abana. Abantu bamaze gutabarwa bo muri iyo nyanja ya Mediterane ari bazima kuva uyu mwaka utangiye barabarirwa mu 8,000, barimo abana barenga 300 bari bonyine. Ni ukuvuga ko abo bana nta muntu mukuru bari kumwe. Umwanzuro wa OIM nuko iyi mibare yerekana ko abashaka kwambuka mu buryo bw'amagendo bagenda biyongera cyane bikabije, ku buryo abashobora gupfa muri uyu mwaka bazarenga kure cyane abapfuye umwaka ushize. Nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ribisobanura, abantu bagera ku 3,500 nibo barohamye muri Mediterane mu 2014 bava muri Afurika ya ruguru. Loni irasaba Uburayi bwunze ubumwe rwose gufata ingamba zo guhagarika icyo yita izo mfu zidashobora gukomeza kwihanganirwa.
Abanyagihugu n'abategetsi muri Iraq baramenyesha ko abagwanyi ba Islamic State bafashe ibindi bice by'ubutaka bwa Iraq muri province ya Anbar muri kuri uno munsi wa gatatu. Mu bitero byatanguye mu gitondo cya kare cy'uno munsi wa gatatu, Islamic State yafashe intara ya Abul Ghanim iri ku birometero bike uvuye i Ramadi mu buseruko bwa Iraq. Mu ndwi iheze, umushikiranganji mukuru Haidi al-Abadi yari yatangaje ko igisirikare cyari kigiye gushira ingufu mu kwigarurira province ya Anbar nyuma yaho kironke insinzi mu bikorwa byo kwigarurira igisagara cha Tikri. Ejo ku munsi wa kabiri naho umushikiranganji mukuru wa Iraq Abadi yari mu rugendo hano i Washington DC aje gusaba President Barack Obama kongereza imfashanyo Amerika iha urunani rw'ibihugu biri hamwe mu bikorwa byo kugwanya Islamic State. President Obama yiyemeje gutanga amamiliyoni 25 azoja gutabara imbabare, ariko ntiyatangaje cese imfashanyo zizoja mu rwego rwa gisirikare.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Hagati mu muryango Human Rights Watch uyu munsi wasohoye icyegeranyo ku bishobora kuba ibyaha by'intambara byakozwe n'umutwe wa Eta Islamic kuri banyakamwe bo mu idini ry'abayazidi. Ibyo naho rero ni muri Iraq. Ibyo byaha birimo ku buryo buteguye gufata abagore ku ngufu no konona imyanya ndangagitsina, harimo no kwirukana ku gahato mu byabo abayazidi ibihumbi n'ibihumbi, gushimuta abatabarika no guhotora abandi amagana. Eta Islamic itandukanya abagore n'abakobwa b'abayazidi n'imiryango yabo ikajya kubashyingira ku ngufu abarwanyi bayo mu zindi ntara za Iraq cyangwa se nanone no muri Syria. Human Rights Watch irasaba rwose Eta Islamic kurekura abasivili ifunze no kureka gushyingira abantu ku ngufu no kureka gufata abagore n'abakobwa ku ngufu. Ibyo Human Rights Watch ivuga uyu munsi byari byaratangajwe nanone n'umuryango Amnesty International mu kwezi kwa 12 gushize. Naho umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu yasohoye icyegeranyo mu kwezi gushize avuga ko Eta Islamic isa nifite umugambi wo kurimbura abayezidi bose ku buryo ibyo byaha bishobora kwitwa genocide n'ibindi byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byagombye gushyikirizwa urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho.
Ishami rya Al-Qaeda mu gihugu cya Yemen ritangaza ko igitero cy'indege zidakoreshwa abadereva ya drone za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cishe umwe mu bigisha bakomeye mu byerekeye idini muri uwo mugwi wa Al-Qaeda, Ibrahim Al-Rudash, yahitanywe n'icyo gitero. Yari umunya-Saudi Arabia yinjiye mu ishami rya Al-Qaeda yo mu bihugu by'Abarabu nyuma yaho arekuriwe mu ibohero ry'Abanyamerika i Guantanamo Bay muri Cuba mu 2006. Yari umuhanuzi akomeye w'uyu mugwi mu bijanye n'amategeko y'idini, akaba kandi yarazwi ku nzandiko ziwe.
Muteze amatwi radio yacu gahunda tubagezaho buri munsi saa moya n'igice kugera saa mbiri n'igice kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Kuri email mushobora kuturonka mukoresheje adresi yacu ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook naho mushobora kuturonka mukoresheje adresi ya VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi. Imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabaye mu gisagara cya Bujumbura nk'uko byari biteguwe. Abapolisi bari bakikuje ibibanza bikunda guhuriramo abantu benshi kugira ntihagire ubucaruka. Ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Kuva mu gatondo ko kuri uno wa gatatu gushika amasaha ya 12 ya hano mu gihugu cy'u Burundi, igipolisi cyari cyazibiye amabarabara yose yinjira mu gisagara cya Bujumbura. Nta pikipiki cyangwa ikinga byari byemerewe kurengana, n'abari mu modokari babanza kwerekana ibibaranga. Hagati mu gisagara nk'ahora isoko nkuru ya Bujumbura hari abapolisi benshi cyane baguma mbere banyuragiranwa. Abapolisi rero bakaba bagiye gutangira abanyagihugu bari bahamagawe n'imwe mu migambwe itavuga rumwe na Leta kugira ngo bagire imyiyerekano. Iyo myiyerekano nk'uko bimenyereye mu Burundi ntiyabaye, ariko bene kuyitegura nka Leon Singenda Kumana akamenyesha yuko uko babiteguye ariko vyagenze, ngo abantu rero ntibadehukigwe no kuri uno wa kane birabandanya.
Urugamba rero rurabandanya neza, kandi twebwe turabona ko twabiteguye ko ariko biriko biragenda. Abantu bese bituza ko abantu baba benshi, hari abantu rero badutelefoni ati none ko mwagize imigambwe gusa ibyo bazo n'iby'imigambwe, tweho kuki mutatubwiye ngo nacyo twitegure, kuko ibyo bintu biratwerekeye bishobora kutumerera nabi. Ubu rero turi ko tubandanya bose tubasigurira ibituma uwo mugambi twawufashe ingene uteguwe, kugira nabo nyene batange agace mu kubumwe baboneke ko atari ikibazo cy'imigambwe, kuko abantu benshi bamaze bazanye imigambwe ikaranira ubutegetsi bibanza babone ko ari ibyo bibazo by'igihugu. Ari byo mu gitondo nimurambirwe icyo muri ko muri bipfuza cyo kubona abantu mu ibarabara muzobabona.
Tubamenyeshe yuko kubera ubwoba bwari mu banyagihugu, abadandaza bamwe bamwe ntibuguruye amaduka yabo, eka hakaba hari n'abavyeyi batinye kujana abana babo ku ishuri na cane cane abiga mu mashuri mato mato. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Tukiri kuri ico kibazo c'imyerekano, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana ari mu rugendo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York ku cicaro c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, asigura ko icatumye iyo myerekano itaba ari uko abarundi bimye amatwi abayitunganije. Ariko haratangura tubwira ivyerekeye urugendo rwiwe kuri cicaro ca ONU i New York, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Murakoze. Ubwa mbere ho ico twabwira nuko turi mu rugendo rw'akazi rusanzwe, twari twaje twitavye inama igira 48 y'igisata cha unikijejwe iterambere hamwe n'abanyagihugu ico bita commission chargée de la population du développement. Hanyuma rero hambavu iyo nama ari nayo twari tuje tugamije twitavye, twarashoboye kugira imibonano hamwe n'abarongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ku nzego zitandukanye, harimo na nyakubahwa Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru ishyirahamwe mpuzamakungu kugira kugira ngo tumubwire ingene umutekano mu gihugu wifashe na cyane cyane muri kino gihe turiko turitegurira amatora. Akaba rero yarashimye cyane intambwe Burundi bugeze ko mujanye n'amaro n'umutekano, agashima yuko ndetse Burundi busigaye buri mu bihugu bijya gufasha ahandi hari ngwane kugarukana amaho n'umutekano. Hanyuma aratubwira ati turifuza yuko amahoro yubandanya tsimbatara kandi ko ishanga muza makungu n'igiteguriye kubandanya rikora bishoboka byose kugira ngo amaho n'umutekano mu Burundi bibandanye bitsimbatara.
Hari ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ikiringo cy'umukuru w'igihugu, hariho abavuga ko ari ikiringo cya kabiri, hariho abavuga ko ari ikiringo cya gatatu, ariko nishyirahamwe muza makungu rivuga ko ibintu byose bikwiye gukorwa hakwiye kubahirizwa amasezerano y'Arusha. Mbega ico kibazo cico kiringo mwoba mwarakivuganye n'umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu
mwabavuganye nyakubahwa umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu nico kibazo ntaco yagarutse ko kuko nibaza ko amaze kunyugwa akacumva neza imvo n'imvano n'ingene kimeze kuvyukuri mu nama mubona twagiranye juce twaza ntaco yagarutse ko
muvuze ko yanyuzwe bigenze gute murasha kudusigurira mukatubwira
ngo abikishije ku ntumwa ziwe dusanzwe ziri mu Burundi. Hanyuma akaba yarivuganye n'ikibari umukuru w'igihugu akaba agenda arumviriza abana bariya batandukanye murazi yuko ndetse haje n'intumwa zihambaye z'ugwego rukomeye rw'ishyaka mpuzamakungu ni jeje umutekano bararonse akaryo kumviriza impande zose mu gihugu, baronka akaryo kuvugana n'ikibari umukuru w'igihugu kandi baratanze ikiganiro bagishikiriza nyakubahwa umunyamanga mukuru w'ishyaka mpuzamakungu ni wenyine yarivuganye n'umukuru w'igihugu ku telefone uko yabitumenyesheje. Ubwo rero nibaza yuko icyo kibazo ntiyashimye kugaruka kuko aramaze kunyugwa nawe nyene aravuga ati icyo yifuza nuko amategeko y'igihugu yokurikizwa hanyuma akaba amatora aza gutsimbataza amahoro mu gihugu kandi no mu karere.
Tugarutse ku mutekano ekano ku bwigenge bwo gushikiriza ivyumviro, hari imyerekano yari yateguwe uyu munsi n'imigambwe ishika itanu itavuga rumwe na leta iri kumwe n'abategetsi bakomeye birukanywe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubera bashobora kuba batangaje icyese ko badashigikiye ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu. Iyo myiyerekano ntiyabaye, murashaka kutubwira igituma iyo myiyerekano itabaye kandi hariho n'indi myiyerekano yabaye yagizwe yakoreshejwe n'abari ku mugambwe uri ku butegetsi.
Ubwa mbere nagiye ndababwire yuko atabategetsi bakomeye birukanywe mu mugambwe CNDD-FDD kuko umugambwe CNDD-FDD si uw'abategetsi, ni inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi. Murumva rero yuko abo mwaza ko ari abategetsi mu mugambwe nabaza yuko bafise uruhara ruto uravye umugambwe n'utunganije abategetsi rero bakomeye babaho mu mugambwe kuko n'umugambwe w'abanyagihugu ni inama y'abanyagihugu. Murumva yuko abanyagihugu bose babangana muri uwo mugambwe. Kigira kabi naco nuko mu Burundi turubahiriza agati y'akazi na muntu, yaba mu bwiza nshingiro haba n'ayandi mategeko n'amabwirizwa. Turubahiriza ubwigenge bw'umurundi wese mu gihe yisunze amategeko. Iyo myerekano rero mwariko muravuga twarumvise yuko hariho vyukuri imigambwe ishikangira ngo itanu nkuko mubivuze bahamagariye abantu kuja mu barabara. Ariko rero nkuko mubizi imyerekano irafise amategeko n'amabwirizwa ayigenga. Aroni baza yuko bonyene babonye yuko iryo bwizwa ritari ryubahirijwe kuko n'ugutandukanya imyerekano n'akaguma. Ibyo bashaka kugira rero byari nk'akaguma kuko ntibigeze bandika ngo bamenyeshe iyo myerekano ingene izogenda, bamenyeshe aho bazoja, bamenyeshe abajejwe iyo myerekano mu gihe hogira ingorane abobazwa. Iki kigira kabiri nacyo nuvuga nuko ngira ngo abene gihugu baramaze gutahura yuko atanyishu nimwe iri mu ibarabara, ari nacyo gituma ngira ngo naho bari ku maradiyo baguma bahamagarira abantu kuyita babicije kuri ya maradiyo basanzwe bakorana baguma bavuga ngo ariko baraza buke buke. Twakurikiye twamenye yuko abarundi baramaze gutahura yuko atanyishu nimwe y'ikibazo ishobora gutorerwa mu ibarabara, ico gituma batabitavye. Dushaka gushimira abarundi ndetse tunabasaba yuko nejo bundi atawohirahira ngo ahendwe nabo bantu bafise inyungu zabo kuko barabonye ababikoze tari ku munani z'ukwezi kwa gatatu bahenzwe n'umugambwe MSD. Ubu iyo bari
Edward Ndwimana umushikiranje w'urundejejwe intwaro hagati, murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze.
Turacare ku kibazo cy'imyerekano yari yateguwe i Bujumbura mu Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye kandi na Leonce Ngendakumana umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu hari mu bari bateguye iyo myerekano. We avuga ko imyerekano yabaye.
Imyerekano yabaye kuko si ya myerekano yo kugaragaza umubabaro abantu bafise. Twebwe twaravuze neza mu gihe twatanguje urwo rugamba, n'urugamba twatanguje ruzomara iminsi myinshi gushika ibibazo twavuze bitoye umuti nabyo ibikuru n'ibitatu. Kwihaniza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, kubandanyaho nyanga amasezerano yaje n'ibwirizwa shingiro agomba kwitoza ubwa gatatu, kwiyamiriza kwanka ko akagwe k'abajenero bashika batanu bashobora kubandanya batanga ibigwanisho mu gihugu ariko barasubira gushinga imigwi y'iterabwoba yitingira ingwano kwihaniza umugwi seni kugomba gukorera ako kagwe nyene kabo ba general basoba abasirikare bakuru bakuru ibyo rero si ibintu ushobora kuba bugiye mwibabara umunsi mubigashobora twavuze tuti reka rero tubanze kuvu twerekane aho duhagaze kuri ibyo bibazo nyuma twegeranya abantu rero no munsi cy'abantu batamenye turiko turabegeranya kuko twavuze tuti surugamba rw'iyo migambwe wavuzine ariko n'imigambwe itandatu
umushikiranganje ajejwe intwaro hagati avuga ko iyo myerekano itabaye kuko abanyagihugu babimye amatwi kandi mumureko mushaka gutera akajagari aho mu bivuga kwiki
azotangara kwa gatandatu windwe heze barakoranije abo bise ngo bashigikiye kwitoza ku mukuru w'igihugu ubugira gatatu mu gihugu cyose baronka abantu batarenga 1000 ngira bitanze 56 twebwe umunsi tuzohamagara abantu ko bizarage kwa musabwa tugenda turabahamagaye be muri tegura duhejeje gutegura areje ari hijya yete tuzohamagaje mu barabara Frederic uzoraba wewe nyene uzoshima
umushikiranganje ajejwe intwaro hagati avuga kandi ko iyo ari nyifato y'imigambwe idafise ikintu izotwara amatora idashaka kwa ayo matora aba ahohoho muvuga kwiki
twebwe tuvuga yuko nibayategure neza uko twavyumvikanye mu rupapuro rw'inzira uko byanditse mu ibwirizwa rigenga amatora uko byanditswe mu bwizwa shingiro uko byanditswe mu masezerano y'Arusha turonka amazi tutamuro tutayaronka zibimuraba ariko ubu rero nagomba gukoresha ingufu natwe tuzokoresha ingufu ubutegetsi nako siwe ubutegetsi no gukoresha ingufu natwe tuzokoresha ingufu
muzosaba uruhusha rwo kugira iyo myerekano
nta ruhusha tuzosaba kugira tugaragaze ko tubabaye barabyanze tumaze kubasaba agashika 10 barabyanze ubu rero nta nakamaro none ko abasirikare n'abapolisi kuwa gatandatu bariko bashigikira abo mugambo uri ku butegetsi bose gura gute uko twebwe tubuze tuti tuzogera tugaragaze uko twiyumvira kubijanye n'ibyo bibazo mpeje gushikiriza bakazanaje mwibarabara tutanaje twebwe kandi uwo munsi batagize uko nyene
mufise mugambi ukuzorenga ku mateko
amategeko uri kuravuga nayahe mu gihe umukuru w'igihugu wenyene ariko aho nyanga ibwirizwa shingiro ariko aho nyanga amasezerano y'Arusha iryo rindi tegeko rikuravuga n'iriye
mushikiranganje wose ngenda kumana mwari mu bantu bateguye amasezerano ni kuki mu ibwirizwa shingiro hariho ingingo nyinshi zinyuranye ku byerekeye ibyo biringo
nta ngingo nimwe mu ibwirizwa shingiro inyuranye n'izo ngingo uzobaze n'abari ku butegetsi bavuga bati iri bwirizwa shingiro twateruye iri mu masezerano y'Arusha tubishyiraha bagarukirizaho ati njye gitwa ryo twisunga none bateruye ibi mu masezerano y'Arusha bakavyo byisunga wumva hari ingingo nimwe inyuranye n'amasezerano y'Arusha yimbwire inyuranye n'amasezerano y'Arusha nje ndagusigurira kuko jewe sindi umunyapolitiki akurikirana gusa ndi mu bayatanguje ndi mu bagize ibiganiro ndi mu bayateka igikumu ndi mu bayemeje mu namashinga amateka ndi mu bagiye mu mugwi wari urongwe n'ishamuhuza amakungoni kugira ngo ashigwe mu ngiro
hari abahinga banonosoye ivyerekeye bwizo shingiro ry'u Burundi batavuga rumwe nawe kuri ico kibazo abo mwabwira iki
ntabwirwa shingiro banonosoye abo kuko kudasubira kwitoza ubugira gatatu ni ingingo ya politike abanyapolitike bafashe abashobora kugira ico bayivuze ko nabadufashije nabategeka mu masezerano y'Arusha ntabandi bashobora kugira ico bavuze igituma twafashe iyo ngingo ntavyo bazi dushobora kuba ngo uri kurasoma oya si byo gusoma ni ingingo twafashe kandi yitegeza kuzokubahirizwa ni ntabanduka nta muntu azosubira kurenza imyaka 10 twarabonye barenza ubingarenga imyaka 10 baba bari no butegetsi n'ubu wo yaborewe hataragera
leho segenda kumana murakoze cyane gose kuri aka kanya mwatwe kugira ngo tuganire
murakoze nama
muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu igikomangoma Zeid Raad al-Hussein yarangije uruzinduko yagereraga mu Burundi uyu munsi yabonanye na president Pierre Nkurunziza baraganira hanyuma barangije arongera ganira n'abanyamakuru yasabye umukuru w'igihugu ishyaka akomokamo CNDD-FDD nayo batavuga rumwe kubahiriza kubaho neza kwa bene igihugu cyane cyane gukingira ubuzima bwabo naho ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi Madame Dawn Library amaze guha ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika kuri telefone yabwiye umunyamakuru wacu Edi Rwema ku igihugu cye gifite imvugo imwe kubirebana na manda z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga kubahiriza amasezerano y'Arusha mugenzi wacu Edi Rwema nguyu turi kumwe niyo bakimara kuvugana niko Edi we muri makeya watunyuriramo
Urakoze cyane Thomas, nkuko bivuze ikiganiro kirambuye nagiranye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'u Burundi kibanza hanini ku mubano hagati y'ibihugu byombi, uko abona u Burundi buhagaze muri ibi bihe bugana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu, n'uko abona ejo hazaza h'icyo gihugu. Ku bijyanye n'ubutwererane, ambasaderi Library yavuze ko umubano hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri uhagaze neza. Yemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kuza ku isonga ry'ibihugu bitanga inkunga nyinshi ku gihugu cy'u Burundi. Ambasaderi Library yambwiye ko iyo nkunga ifasha ibikorwa cyane cyane iby'ubuzima n'imirire myiza ku bana. Yongeye ko kandi Amerika ifasha ibikorwa by'u Burundi byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Muri iyi minsi u Burundi bwitegura amatora, Ambasaderi Library yavuze ko batanze inkunga ingana na miliyoni 40 z'amadolari yo gushyigikira ibikorwa by'amatora no gufasha sosiyete sivili muri gahunda zo gukangurira abaturage kwitabira amatora mu ituze, umuco no kwirinda imvururu zituruka ku matora. Yavuze ko igihugu cye gikomeje gusaba impande zose zirebwa n'amatora guharanira gushyira imbere ibiganiro birinda icyakurura imvururu mu gihugu muri iki gihe amatora yegereje. Mubajije ku mpaka zikomeje kugibwa mu Burundi zirimo abasaba ko Perezida Petero Nkurunziza atakongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, abandi bagasaba ko yiyamamaza. Ambasaderi Liberi yavuze ko amasezerano ya Arusha asobanura neza ko manda z'umukuru w'igihugu zitagomba kurenga ebyiri. Yavuze ko atari Amerika gusa ishyigikiye ko ibikubiye mu masezerano ya Arusha bijyanye na manda z'umukuru w'igihugu byubahirizwa, ko n'abayobozi b'ibihugu by'akarere, ab'imiryango itandukanye irimo n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bose bashyigikiye ibikubiye mu masezerano ya Arusha. Yagize ati "Nk'inshuti z'igihugu cy'u Burundi, Amerika irasaba Abarundi gufata icyemezo kirimo ubushishozi ku bijyanye na manda z'umukuru w'igihugu." Inkuru irambuye ku kiganiro nagiranye na ambasaderi Darren Library wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi. Turibagezaho makuru yacu ya mu gitondo.
Urakoze Edi rwose. Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rwanze guhariwe Mugesera amajwi y'ibyavuzwe n'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha nk'uko yabisabaga kugira ngo yongere abyumve. Yavugaga ko byamufasha kunenga abamushinja kuko inyandiko mvugo zabo ziba zitarimo ibivugirwa mu rukiko. N'inkuru ya Eric bagira ubusa.
Ubusabe bwa Dr. Mugesera uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide bwari bumaze iminsi busuzumwa atarabona igisubizo, nibwo umucamanza yahereyeho mbere yo gukomezanya n'uregwa agira icyanenga kuba mushinje. Dr. Mugesera yasabaga urukiko kumushyikiriza amajwi y'abamushinje bose uko yafatiwe mu rukiko, ku ijambo ryo kukaba yarifatwa nka nyirabayazana mu guhembera genocide. Abamushinje bagera kuri 28, uregwa avuga ko ibyo bavugiye mu rukiko bidahura n'ibiri mu nyandiko mvugo bakoreshejwe mu nzego z'ubutabera. Dr. Mugesera akavuga ko kumushyikiriza ayo majwi byajyana no kuba urubanza rwaba ruhagaze, agasesengurana ubushishozi inyandiko mvugo z'abamushinja zihuza n'ibyo bavugiye mu rukiko bamushinja. Mu cyemezo umucamanza yasomeye mu ruhame, yavuze ko icyifuzo cya Mugesera kitasubikisha urubanza kuko ngo cyari cyafashweho umwanzuro, kandi ko ibyo abatangabuhamya bavuze byagiye no mu nyandiko uregwa abonaho kopi zazo, yanzura ko nta shingiro gifite. Dr. Mugesera nk'uko akunze kubigenza mu byemezo byinshi bifatirwa mu iburanisha, nabwo ntiyazuyaje. Yahise abwira umucamanza ko ajuririye icyemezo cy'urukiko ko kibangamiye bikomeye uburenganzira bwo kwiregura yemererwa n'amategeko. Asaba ko igihe yaba akurikirana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga urubanza rwaba ruhagaze. N'icyifuzo nacyo umucamanza yamubwiye ko abaye abyifuza yabinyuza mu nyandiko kikazasuzumwa kwacyo. Mu iburanisha riheruka nibwo Dr. Mugesera yari yasabye ko urubanza rwaba ruhagaze mu gihe cy'iminsi janisi yibuka genocide yakorewe Abatutsi. Ikina cy'urukiko rwagiteye utwatsi rwandura ko iburanisha rigomba gukomeza uko bisanzwe. Ubwo byari byitezwe kuri gahunda y'umunsi ko Dr. Mugesera nenga babiri mu bamushinja hazamutse impaka zishingiye ku kuba yarabuze umwanya wo kubategura kubera imihango yo kwibuka inzirakarengane za genocide yaberaga muri gereza afungiwemo izwi nka 1930. Yabwiye urukiko ko icyumba bamo muri iyo gereza yasabye ubuyobozi bwayo kucyongerera urumuri ntibwabikora, kandi ko icyunamo cyari giteganijwe kujya kirangira saa 10 z'umugoroba cyarangiraga saa 12 bwije, ko n'ubusanzwe ategura urubanza bukiri kare. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko ibisobanuro bya Dr. Mugesera nta shingiro bifite. Bwabwiye urukiko kuregwa ubwo ariwe wihaye gahunda yo kuzanenga abatangabuhamya babiri ko kuvuga ko nta mwanya yabonye ari urwitwazo. Ubushinjacyaha bwavuze ko amakuru y'icyunamo Dr. Mugesera avuga ko byamuteye kudategura imiburanire uko bikwiye bitari bishya, busoza busaba ko bitahabwa agaciro. Ibisobanuro by'uregwa byumvikanishije ugushidikanya gukomeye ku ruhande rw'urukiko rutekereza ko Dr. Mugesera yaba yarashatse kwiha uburenganzira ku cyemezo rwari rwafashe cyo kudahagarika iburanisha nk'uko yabyifuzaga. Rwanzura kumwiburanisha ritahuregwa agomba kuzanenga abatanga buhamya batatu icyarimwe aho kuba babiri. Ubwo yasabaga uruhushya rwo kujya mu bwiherero yagarutse yiyamiriza mu rukiko abacungagereza bashinzwe umutekano we ko bamwambitse amapingu mu buryo buhabanye n'amategeko. Mu magambo yabwiye umucamanza Dr. Mugesera mu ijwi ritomoye ryumvikanisha uburakari yagize ati: "Nyakubaha Perezida w'Inteko iburanisha, hano turi mu butegetsi bw'ubucamanza. Iyo ndi mu rukiko ntibanjisha, bajye bamperekeza batanjisha. Nibutsaga ku cyemezo cy'urukiko cyafashwe kikaba kitubahirizwa." Umucamanza yamusubije ko ntacyo yakora ku cyemezo cyafashwe kandi ko nta wagaragaye yamwambikira amapingu mu cyumba kiburanisha. Rahel Nyirabagirishya, Amiel Kabuhembe na Emmanuel Havugimana n'abatanga buhamya b'ubushinjacyaha bashinje Dr. Mugesera ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92 abanenzi iminsi ibiri yikurikiranya bose bafata nk'abacuzi b'ubuhamya bugamije kumuzirikaho ibyaha. Ku ibyo bavuze ku ijambo aregwa batabyiyumviye kandi ko naho mitingi yabereye batahageze ngo bafite intego yo kubeshya no kuyobya urukiko. N'ingingo urukiko rwamwibukije ko biri mu bushishozi bwarwo bwo kumenya ko ibyo bamuvuze hari ukuri cyangwa bigwa mu murongo w'ibyo avuga. Dr. Mugesera yasoje iburanisha mu ijwi ritakambira umucamanza amusaba kumwingingira ubushinjacyaha bukamugezaho ibikoresho atasobanuye buri kimwe agategura neza urubanza. Urukiko rwamwizeje ko hagiye kubaho ibiganiro. Dr. Mugesera yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Canada mu 2012. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bikomeye bya jenoside bishingiye ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92. Ni ijambo ababuranyi bombi bataravugaho rumwe. Ubushinjacyaha buvuga ko uregwa yarivuze agendereye gushishikariza abahutu kurimbura abatutsi. Uwiregura akavuga ko ubushinjacyaha bwariteshejwe umwimerere buri ibindi bisobanuro. Iburanisha ritaha ni ku itariki ya 22 z'uku kwezi. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turibanda cyane uyu mwanya kwirushanwa igikombe cy'amakipe yabaye mu ya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi, ubu rigeze muri kimwe cya kane. Mu mikino yarayibaye kuri uyu wa kabiri, amakipe abiri yo muri Espagne, Real Madrid na Atletico Madrid yaguye miswi ubusa ku busa. Uyu mukino warukaze cyane, ikipe ya Real Madrid yasatiriye cyane ariko ntiyabona igitego na kimwe cy'umuti. Rutahizamu wa Real Madrid Gareth Bale yarase igitego ku munota wa gatatu umukino gitangira gikuwemo na nyezamu. Uyu muzamu kandi yakomeje gutangira imipira myinshi kugeza umukino urangiye. Naho mu Butaliyane ku wa kabiri ejo, ikipe Juventus yatsinze Monaco yo mu Bufaransa igitego kimwe kuri zeru. Aya makipe azongera guhura mu mukino wa kabiri kwa kabiri w'icyumweru gitaha. Mu kanya gato naho birabikomeye, Paris Saint-Germain yo mu Faransa irakina na Barcelona FC yo muri Espagne, naho FC Porto yo muri Portugal irakira Bayern Munich yo mu Budage. Umukino uhuza Barcelona FC na Paris Saint-Germain urabera kuri Stade Parc des Princes y Paris mu Faransa. Ni inshuro ya gatatu aya makipe yombi agiye guhura muri aya mezi make ashize. Inshuro ya mbere mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, Barcelona FC yatsinze Paris Saint-Germain ibitego 3-1, naho ku nshuro ya kabiri yakurikiyeho Paris Saint-Germain yatsinze Barcelona FC ibitego 3-1. Uko biri kose, ikipe iza gutsinda uyu mukino irabiteye intambwe ikomeye mu rugendo rwerekeza i Berlin mu Budage. Aha niho hazabera umukino wa nyuma wa Champions League wa Ligue des Champions tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu, birumvikana ni muri uyu mwaka. Naho mu mukino uhuza mukanya FC Porto yo muri Portugal na Bayern Munich yo mu Budage, ikipe Bayern igiye muri Portugal ifite abakinnyi benshi b'imena bayo bakomeretse. Birashoboka ko Porto ikora ibishoboka byose igashaka tiki yo kuzakina umukino wa kimwe cya kabiri, byose ariko ni ukubitega amaso.
Urakoze, ibiganiro byacu bigaruke ngaha. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.